Biri Nezgulye Amerika. Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro byayo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabasuhuje nshuti muteze amatwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari. Nyuma y'ibivugwa mu karere, turakomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara, kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi. Mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania, guhera kuri wa gatandatu haratangira ibiganiro bihuza Abarundi. Ku isonga hari ukubonana n'abahagarariye amashyirahamwe atandukanye n'abo muri sosiyete sivili. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru aratubwira uko byifashe aho mu mujyi wa Arusha.
Mu bamaze gushika twavuga nka Pierre Claver Mbonimpa aserukira ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu n'akabafunzwe APRODH, Gabriel Rufyiri atwara ishyirahamwe ORICOM rirwanya ibiturire n'isesengura ry'amatungo rya Leta, Alexandre Niyongeko aserukira urunani rw'abamenyeshamakuru mu Burundi UBJ, hamwe n'abaserukira urunani rw'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro mu gihugu. Abo bose n'abahunze igihugu baje bava hanze y'u Burundi. Amakuru twaronse nuko bamwe mu baserukira amashami yigenga bavuye mu Burundi, hamwe n'abaserukira amashengero bakiri mu nzira baganiye Arusha muri Tanzania. Haritezwe kandi n'abaserukira ugwaruka bose bitabye ubutumire bw'umuhuza mu matatu y'u Burundi. Benjamin Mukapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania, baje mu mibonano y'iminsi ibiri itangura kuri uyu wa gatandatu gushika kwa Mungu. Ni imibonano itegura ibiganiro nyezina bihuza abanyepolitike y'abareta, umugambi uri ku butegetsi, abo batavuga rumwe n'abandi. Ivyo navyo bitegekanijwe ko bizotangura ku ndwi iza, kuva itariki 24 gushika 29 za kuno kwezi kw'icumi. Bamwe muri abo baharanira agateka kazina muntu bamaze gushika Arusha nka Gabriel Rufyiri atwara ORICOM bizeye ko ico gice ca gatanu c'ibiganiro bizovamwo ikintu kizima.
Twama twiteze ko Abarundi ubwa mbere babana mu mahoro bakaja kubikogwa. Twiteze neza yuko tuzova ngaha ayi umuce wa mbere uheze tugasha mu muce wa kabiri, kugira ngo hashobore kuboneka umuti urama. Nibyo hari uruhara rw'abahuza, mugabo uruhara runini cyane rukuri twebwe abarundi. Ubwa mbere twebwe rero twiteze yuko dushobora kuva dusinya amasezerano, twe nico twifuza. Ubutumwa tuzanye nuko abanyepolitike ubwa mbere bokumva yuko abanyagihugu bafise ibibazo bidasanzwe bijanye n'intwaro itabereye, ibibazo bijanye n'ubukene butagira izina. Twifuza rero ko abanyepolitike inyungu zabo zishira ku ruhande bagashira imbere ibibazo by'abanyagihugu kugira ngo bitorerwe umuti.
Hari amakuru atarashobora kwemezwa neza avuga ko Leta y'u Burundi itazo kwitaba ibyo biganiro, yamara amashyirahamwe yigenga yiteze ko Leta itoreka kwitaba kandi ariyo serukira Abarundi ikanabifuriza ineza. Bayihamagarira kwitaba nyabuna kugira ngo igihugu kive mu njyane za politike cinjiyemo kuva mu mwaka w'2015. Amakuru dufise nuko abanyepolitike baserukiye imigambi itandukanye bobo bamaze kwemerera umuhuza kubazo kwitaba ubutumire bwiwe. Icyo twabonye gusa nuko abaserukiye ibiro by'umuhuza bamaze gushika ahateganijwe kubera ibiganiro abaserukisha mu mpuzamakungu ONU, ubumwe bwa Afrika n'akareka Afrika y'ubuseruko nabone niho bari. Mu butumire umuhuza Mukapa yahaye abanyepolitike yabahamagariye kwitaba kugira ngo baganire ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yo mu mwaka w'2020 hamwe n'ingene yotegurwa. Abaserukira amashami yigenga nabo bahamagawe kugira ngo batange ivyiyumviro kugira ngo ico gice ca gatanu c'ibiganiro by'abanyepolitike nyezina kizogende neza. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Mu Burundi, polisi y'igihugu iremeza ko yataye muri yombi umutwe w'abantu ivuga ko batumwe n'umushingamateka Pierre Celestin Ndikumana uyobora itsinda ry'abadepite bo mu runani y'amizero y'Abarundi. Polisi ivuga ko abo bantu bari batumwe kwica bamwe mu bayobozi b'igihugu barimo umukuru w'igihugu. Ku ruhande rwe, umushingamateka Ndikumana ushinjwa we arahakana ibyo birego. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana.
Duhuye rero arambwira ati bajya usanzwe ukorera n'abantu badohotera mu by'imigambwe babasanzwe banapfa.
Elise Bigirimana yerekanywe n'igipolisi ku mugoroba wo kuwa kane yemeza ko yatumwe nabo bafunganywe babiri kugandagura umuryango w'abashingamateka babiri Irere Ntawumvukiye n'umufasoni wiwe Justine Niyongabo. Uyo yerekanywe n'igipolisi cy'u Burundi yemanga ko ari we yararongoye umugwi wo gukora iryo bara, avuga ko icyo gikorwa yari yagitumwe n'umushingamateka Petero Celestin Ndikumana arongoye umugwi w'abashingamateka batowe mu runani rw'abigenga Amizero y'Abarundi.
Niho yambwira rero ati wewe kuteka ati ngomba ndaguhe idiri yuko nzoguha umuti ugashyira mu njya z'abo bashingamateka na nisanzwe mfungurira. Hanyuma rero ndamubwira ati jyewe icyo nticyo kuda munyuma niho yambaza ati mbega wewe wabuzi kurasa jyewe n'ukuri kuva mvuka uretse gusa ko muri umupolisi yifise kuva mvuka agiye ntayo ndigera nkora. Yaca avuga ati woronka umuntu abikibanga iyo bazikurasa. Niho rero negera uyu mugenzi wanje ndakimubarira ndamusigurira ukuntu uwo mushingamateka yambwiye. Uyu aca arambwira ngo ibyo ngo ni ibintu byoroshe ngo turashobora kubigira.
Uyafungiwe mu gipolisi c'iperereza avuga ko uyu mushingamateka yanamubwiye ko hari n'imigwi y'abantu afise kugira bazohungabanye inzego z'igihugu natavuga izo nzego naho iyo migwi yobiri. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano we avuga ko uyu mugwi w'abantu batatu uhejeje kugandagura abo bashingamateka wari kubandanya igikorwa mu kugandagura zimwe mu ndongozi z'igihugu. Petero Nkurikiye avuga umukuru w'igihugu ivyegera vyiwe bibiri n'umukuru w'inama nshingamateka.
Hari abantu bifuza yuko abantu bopfa, aravugamo uwitwa Peter Nyenshubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, aravuga uwitwa Gasito Nyenshubahiro kigera cyambere cy'umukuru w'igihugu, akavuga uwitwa Butore Nyenyakwa kigera cyambere cy'umukuru w'igihugu, uwitwa Joke avuga n'uwundi yitwa Nyabenda Muramuzi, abo bose nabo bubahwa cyane bo muri kino gihugu. Ndavugamo na jewe Pierre Nkurikiye baje gukora iryo bara nabo nyene, hariho uwundi mugoshye nabo bubiye kugira ngo zimanganye umugambi ahise waba abantu yita ko ari abanyapolitiki ahubwo ari abicanyi karuhariwe.
Umushingamateka Petero Celestin Ndikumana arahakana ibyo yagirizwa akavuga ko ari umugambi wo kumucafuza no kumugirira nabi wateguriwe mu biro by'iperereza kandi yabimenyesheje akivyumva biriko birategurwa umukuru w'inama nshingamateka.
Ayo maremeneye nta hamwe azobashikana. Icyo nababwira ni uko abo bantu bavuga ngo natuye ko bagandagurwa banatana kimwe dupfa tuva no mu ntara imwe nta kintu na kimwe na kimwe duhurira kandi washaka se wariye politiki urahambaye kuba duhanganye muri iki gihugu. Kirabonaho niyo byabaye gutyo jewe nta muntu uzopfa n'ishe nta n'umuntu uzotegura kwica. Ndetse ayo maremene ntabwo amaze iminsi batwiriye muri gasimana cyo twarabimenye byose nyine byari ko birakurikirana naramenyesheje mukuru w'inama nshingamateka ndamubwira ko ari umuntu yari gukorera ko ndamusaba mbere guhanura ko barabikora. Murundi yabyize ati njyewe abari ko barabikora ntabonye ino hano yampereye rero nta gishasha kinini.
Uyu mushingamateka ari mu runana Amizero y'Abarundi avuga ko atakindi bigamije atari imvo za politike agatanga uturorero tw'abandi bashingamateka bahurikiye muri urwo runani bamaze kwagirizwa n'igipolisi cy'u Burundi ibyaha bikomeye ariko ataho bishingiye. Asaba igipolisi kutisuka mu vya politike.
Ikibabaje muri ibyo byose ni uko igipolisi ntigira ngo kivugira atakimenye icyo afata n'icyareka ngo atume akora n'amatohoza tuvuze yuko polisi nyene nta n'umwe akurahera yari yabeshewe n'umushingamateka mu gihe ngo yita Trance avuga ngo yateguye ngo rebeliyo ngo yiba igutega amagrenade yaratewe ibiki ngo yateguye rebeliyo kandi akemeza yuko yari afite amakuru ngo yo kwizera. Urumva rero abisubiriye uyu munsi ntacyo ntangaza uyu munsi rero bigaragara yuko yamaze kwinjirira muri politiki. Ibyo nta bitaniye na bimwe Bigirimana yavuga ko yasafite ikirobere urugendana mugabo akaba atayigera abazwa ati mbega icyo kirobere kiri hehe barazi singira ku bintu gusa byo kuremerantariza abantu mugabo amadosha akomakomeye y'ukuri ntibayakurikirane. Ntibatangaze kandi turi mu bihe twimirije amatora turi mu bihe turiko turaja mu biganiro ntibazoreka kuremerantanya n'ibindi.
Igipolisi cyo cemeza ko gifise ivyemeza ko abo bantu batumwe n'uyo mushingamateka kuko hari ivyo bandikiraniye ku telefone uyo mugabo yarayafashwe na telefone iri mu minwe y'igipolisi. Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano akavuga ko amatohoza abandanya kugira iyo yagirizwa azokwitwarirwe mu butungane. Umushingamateka Petero Celestin Ndikumana we avuga ko atabwoba n'amakenga afise kuvyo yagirizwa kuko aziko yera. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda umukuru w'igihugu yaratangije umwaka w'ubucamanza. Muri uwo muhango Perezida Paul Kagame yashimangiye akamaro ko kongera umubare w'abagore mu nzego zifata ibyemezo. Avuga ko ibyo byemezo bigira inyungu ku bandi bagore no mu gukemura ibibazo bahura nabyo byiganjemo ibyaha by'ihohoterwa rikorerwa abagore. imibare y'abagore mu myanya y'ubuyobozi bw'igihugu igenda izamuka buri mwaka. Ubwiganze bw'abagore cyane cyane bugaragara mu bagize inteko ishinga amategeko, aho abagore bihariye imyanya 61% y'abagize inteko yose. Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu tugeze kuri wa mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze, igipolisi cyo Burundi cemeza ko cahagaritse umurwi w'abantu batumwe n'umushinga mateka Pierre Celestin Ndikumana yatowe mu runani ya mizero y'abarundi kugira ngo bagandagure bamwe mu ndongozi z'igihugu cyo Burundi, harimwe umukuru w'igihugu cyo Burundi hamwe n'uw'inama nshinga mateka. Uyo mushinga mateka arahakana ivyo yagirizwa, akavuga ko ari akadodoberezo gafatiye kumvo za politiki. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Duhuye rero arambwira ati bajya usanzwe ukorera n'abantu baduhohotera mu by'imigambwe basanzwe banapfa.
Elize Bigirimana yerekanywe n'igipolisi ku mugoroba wo kuwa kane yemeza ko yatumwe n'abo bafunganywe babiri kugandagura umuryango w'abashingamateka babiri Irere Ntawumvukiye n'umufasoni wiwe Justine Niyongabo. Uyo yerekanywe n'igipolisi cy'u Burundi yemanga ko ari we yararongoye umugwi wo gukora iryo bara, avuga ko icyo gikorwa yari yagitumwe n'umushingamateka Petero Celestin Ndikumana arongoye umugwi w'abashingamateka batowe mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi.
Niho yambwira rero ati wewe kuteka ati ngomba ndaguhe idiri yuko nzoguha umuti ugashira mu njya z'abo bashingamateka na nisanzwe mfungurira. Hanyuma rero ndamubwira ati jye guca nticyo kuda munyuma niho yambaza ati mbega wewe wabuzi kurasa jyewe n'ukuri kuva mvuka uretse gusa ko muri umupolisi ayifise kuva mvuka agiye ntayo ndigera nkora. Yaca avuga ati woronka umuntu abikibanga yoba zikurasa. Niho rero negera uyu mugenzi wanje ndakimubarira ndamusigurira ukuntu uwo mushingamateka yambwiye. Uyu acarambwira ngo ibyo ngo ni ibintu byoroshye ngo turashobora kubigira.
Uyafungiwe mu gipolisi c'iperereza avuga ko uyu mushingamateka yanamubwiye ko hari n'imigwi y'abantu afise kugira bazohungabanye inzego z'igihugu natavuga izo nzego naho iyo migwi yobiri. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano we avuga ko uyu mugwi w'abantu batatu uhejeje kugandagura abo bashingamateka wari kubandanya igikorwa mu kugandagura zimwe mu ndongozi z'igihugu. Petero Nkurikiye avuga umukuru w'igihugu ivyegera vyiwe bibiri n'umukuru w'inama nshingamateka.
Hari abantu bifuza yuko abantu bopfa, aravugamo uwitwa Peter Nyenshubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, aravuga uwitwa Gasito Nyenshubahiro kegera cyambere cy'umukuru w'igihugu, akavuga uwitwa Butore Nyenyakwa kegera cyambere cy'umukuru w'igihugu, uwitwa Joke avuga n'uwundi yitwa Nyabenda Muramuzi, abo bose nabo bubahwa cyane bo muri kino gihugu. Ndavugamo na jewe Pierre Nkurikiye baje gukora iryo bara nabo nyene, hariho uwundi mugoshye nabo bubiye kugira ngo zimanganye umugambi ahise waba bantu yita ko ari abanyapolitiki ahubwo ari abicanyi karuhariwe.
Umushingamateka Petero Celestin Ndikumana arahakana ibyo yagirizwa, akavuga ko ari umugambi wo kumucafuza no kumugirira nabi wateguriwe mu biro by'iperereza, kandi yabimenyesheje akivyumva biriko birategurwa umukuru w'inama nshingamateka.
Ayo maremendeye nta hamwe azobashikana. Icyo nababwira ni uko abo bantu bavuga ngo natuye ko bagandagurwa banatana kire dupfa tuva no mu ntara imwe nta kintu na kimwe na kimwe duhurira, kandi washaka se wariye politiki urahambaye kuba duhanganye muri iki gihugu. Kiranoneho niyo byabaye gutyo jewe nta muntu uzopfa n'ishe nta n'umuntu uzotegura kwica. Ndetse ayo maremendo ngo bamaze iminsi batwiriye muri Gatumana cyo twarabimenye byose nyine byari ko birakurikirana. Naramenyesheje mukuru w'inama nshingamateka ndamubwira ko ari umuntu yari uko riramba ko ndamusaba mbere guhanura ko barabikora. Murundi yabyita ati ngewe abari ko barikora ntabonye ino hano yampereye rero nta gishasha kiri.
Uyu mushingamateka ari mu runana mizero y'abarundi avuga ko atakindi bigamije atari imvo za politike, agatanga uturorero tw'abandi bashingamateka bahurikiye muri urwo runani bamaze kwagirizwa n'igipolisi cy'u Burundi ibyaha bikomeye ariko ataho bishingiye. Asaba igipolisi kutisuka mu vya politike.
Ikibabaje muri ibyo byose ni uko igipolisi ntigira ngo kivugira atakimenye icyo afata n'icyareka ngo atuma akora n'amatohoza tudugize police nyene nta numwe akurahera yari yabeshewe n'umushinga amateka mu gihe ngayo itatarahe avuga ngo yateguye ngo rebellion ngo yiba igutega madrenade yaratewe ibiki ngo yateguye rebellion kandi akemeza yuko yari afite makuru ngo yo kwizera urumva rero abisubiriye uyu munsi ntacyo ntangaza uyu munsi rero bigaragara yuko yamaze kwinjirira muri politiki ibyo nta bitariye na bimwe Bizimana yavuga ko yasafite ikirobere urugendana mugabo akaba atayigera abazwa ati mbega icyo kirobere kiri hehe barazi gusimbira ku bintu gusa byo kuremerantariza abantu mugabo amadosha akomakomeye y'ukuri ntibayakurikirane ntibatangaze kandi turi mu bihe twimirije amatora turi mu bihe turiko turajya mu biganiro ntibazoreka kuremerantanya n'ibindi
igipolisi cyo cyemeza ko gifite ibyemeza ko abo bantu batumwe n'uyu mushingamateka kuko hari ibyo bandikiraniye ku telefone uyu mugabo yarayafashwe na telefone iri mu minwe y'igipolisi etero nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano akavuga ko amatohoza abandanya kugira iyo yagirizwa azokwitwarirwe mu butungane umushingamateka Petero Celestin Ndikumana we avuga ko atabwoba n'amakenga afise ku byo yagirizwa kuko aziko yera i Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Kremonzimana rakenuye tukiri mu gihugu cy'u Burundi hari umugwi w'abanyagihugu wo ku mutumba rw'ibikara ni neza na neza muri komune ya Busoni intara ya Kirundo bandimira hafi y'umupaka Burundi buhana n'u Rwanda ku ruhande rwa Kirundo bavuga ko bahagaritswe kurimira mu metero 50 uva kuri uyo mupaka basigura ko ayo matongo babamwo bayahawe na leta bahungutse hari mu 1992 bagasaba gusubizwa ico gice bahagaritswe gukoreramwo buramata ari wa Kirundo arahumuriza ko batazohabakura ni mu nkuru ya mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze
Abo banyagihugu bavuga ko bahagaritswe gukorera mu metero 50 z'amatongo yabo barimira mu matongo ashika ku rubibe Burundi buhana n'u Rwanda biboneka ko baba mu kigwati kitari cya vuba babanza kutubwira uko bashitse aho hantu ari naho bahawe amatongo
twe twari impunzi tuba mu Rwanda twari ingoma 300 n'uhamaze kwiyongeraho n'abavagiye babyara zimaze kuba ingoma 440 kuri perezida buyo y'abashora bavuga bari hanze bose nibatahe kubera banse ko dutera akajagari mu miryango kubera ngo bahapfa bari bamaze imyaka myinshi tubavuga ati rero reka tubatuza aha uce mubaha amatongo kugira ngo ajye guteza akajagari muri bene babo basize kera ubu ntiboba bakiha baha baritereyemo ibitoki biti kugira reka tubahe ngaha baduha imetero 250 mu butambika bavuze ko tubazokuraho imetero 50 ngo niza leta
aho twahinze barahatwatse kandi twahawe na perezida Buyoya we yaduhaye tukuye mu Rwanda baduha imetero 250 none bahatwatse twararimye ntizotera
bavuga ko bahagaritswe na komine Busoni icyo leta yoba igiye kuhakorera barabaza muri icyo gice babamwo kiri mu karere ka Bugesera gakunze guhura n'uruzuba ako gace k'imetero 50 niko bavuga ko kahabagoboka iyo imvura yataze
noneho rero ngo ubunaha leta ntabwo tuzohakotesha ngo bazohakorera ngindi mishini kandi twaraheje kurima turaduhagarika no gutera ubu twaraharetse nyene batari bwarime nabo bararetse barimyeshije nabo gusize buri ngaho
bari gushaka ngo bakore imetero 50 sinzi rezo metero 50 kimwe bashaka kuzikoza kabisa kandi zo metero 50 ni naho hantu hava gutwaka niho hantu utera amasaka akazi niho hantu ushyiramo ibiharage hakazi igiharage kimeze neza naho aho handi two tumetero natwo tuzoba dusigaye na hantu habi nawe urahabona ukuntu hameze hano nawe nyine aho handi hameze gutya ahantu heza zari zo metero 50 zone
habuze umuzibukiro basaba ko bohabwa ahandi aba n'abakiri bato bavuga ko barukiye muri ayo matongo
ntoyo umugore vu ampamani bampaye metero 10 z'ubwaguke kuri ayo 200 adukuduga bwa kwihezo 50 cyasigara kano kava nk'ano agashika nka hajye dore nuko gusana iyo bubanga bubashaka kwarangura indi migambi ya leta ni bari migambi bashaka kuhakorera yindi ko boduha ahandi
Andi urabona n'umusozi barawugaye niho twakura amahera yo gusuma none wumva
uwo musozi mwakura mwiye
amabuye hari murehe nyene niho twakora itini twayeho ngaho nyene nk'ubu unyine akavura nk'ubu kaguye umva twoca duteragira hehe twaramazemo ko harima batwatse twahije kurima uduha umuzibukiro nyene tukagira nyene tubasi tugapfuma duhiga handi twogora nyene
Buramatari w'intara ya Kirundo araremesha abo banyagihugu Alentribere Mutabazi arongoye iyo ntara avuga ko atamugambi wo kubakura muri izo metero 50 z'amatongo yabo yamenyesha ko komine Busoni yabaye irabahagarika gatoya kugira itunganye neza aho bogeza baza kurima badasatiriye urubibe. Mutabazi avuga ko iyo komine yashizeho umugwi uriko urakurikirana aho bogeza gukorera, bamaze kubona neza aho abarundi bogarukira gukorera badasatiriye cyangwa ngo barengane urubibe. Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko bazoheza bakabarikurira kurima muri ico gice bahagariswemo vy'imfata kibanza. Mu Kirundo, mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze, abakunzi b'Ijwi rya Amerika bashaka kongera gusubira kurikirana iyo nkuru yawe kuri wezi itatu akaburungu radio ya tuve wa akaburungu ukom.
Everything you did to me, you drive me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, flex.
Rekoze temistokle muti jima kugura umugabo. I want you meze gute abigeme bageze mu zabukuru kuvuga ngo bageze mu zabukuru canke bageze kubaka izabo bigenda gute yo muje kureshwa. Ikibazo cy'uburyo butandukanye hagati y'abigeme n'abasore biragenda gute iyo kije cita mu rukundo. Reka mushobora kutwandikira ibyumviro byanyu kuri radio yacu arubaze gmail akaburungu. Akaririmbo ni Adi Top Kamedi kari muri dushasha twiwe, tukibaza yuko aho muri inshuti bakunze muri kumugira umunsi mwiza natwe mutanguye weekend neza. Hama rero murazi yuko misi yose ya gatanu hano masacha tubatahiriza abanyu. Turatanguriye kuri Laurent ahari. Laurent ikaze ku ijwi Amerika. Laurent ikaze ku ijwi Amerika.
Ego ndabumva mwiriwe neza.
Mhm. Aho uherereye?
Eh?
Uherereye he?
Merereye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe.
Mhm.
Eh nkabandi ndi mu munzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Mahama.
Mhm. Aho mwifashe gute impunzi z'abarundi zahahungiye?
Twifashe neza na kavuri umunsi kare kuko twakabonye kabisa nta kibazo. Turashima kuko Imana yongeye kutwibuka umunsi akavura kaboneze kabisa.
Mhm.
Ego.
Ugashaka ko ijwi ry'Amerika rigukombuza nde uno musiga Laurent?
Uyu munsi ndashaka ko munahereza abavyeyi banje ari mu Burundi.
Mhm.
Arimo na murumuna wanje yitwa Ndacyayisaba Gerard nawe nyene duturanye ariko nako duturanye neza kwa handi hano mu ndu murenge wa.
Aha. Busu kabifuriza iki?
Cyangwa bifuriza umunsi mwiza.
Urakoze cyane nawe Laurent aho mu gihugu cy'u Rwanda ugire umunsi mwiza.
Yego nawe murakoze kabisa mugize neza kuba mumpamagaye.
Mhm. Akaririmbo ni Adi Top Kamedi ngo muvane Miami baje Mombasa hama batahe Kigali, ariko ivyo vyose murumva ko ari uburyo biba bisaba iryo amafaranga canke uburyo byitaye mu rukundo biragenda gute. Mureze muratwandikira ico muvyibaza ko ejo gye America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Didiane nahazo ministri ya 18 kiganiro ni wanyu mu ntara uno musi muramenyere yuko tubahakanya kugira ngo mutashe abanyu.
Tell me when you're ready. I just tap, on the floor, to the left, to the right,
ndirimbo zo mu midiho itandukanye kugira ngo aho muri mugire umunsi mwiza. Turose na Thierry kundi murongo wa telefone. Thierry kaze nawe ku ijwi Amerika.
Mwiriwe neza Diane, mwiriwe n'abakunzi b'ijwi Amerika bose.
Uherereye ga Thierry?
Ibujumbura.
Ibujumbura haravugwa make.
Na mahoro n'akavura kariko karagwa. Ego.
Ikibazo c'abigeme bagura abagabo kirashika Ibujumbura.
Bon. Oya Ibujumbura si cyane nubwo ari muri region y'Imbosi cyane gose.
Iyo mwigeme ageze muri iyo myaka yumva umugabo ari ngombwa ariko akabona nti uburyo ntibuhari wewe aho ofise bigenda gute?
Bon. Abigeme uburyo bwa buranze ko bigira babyemera no wewe ofise buranze ko atabyemera ari umwigeme arindirangira ngo yivuye ku mugabo.
Ariko si ko bimeze hose bamwe.
bamwe nayo na generalize.
Nuko rero Thierry uno musi ugashaka yuko ijwi rya Amerika rigukumbuza abandi.
Bo ijwi rya Amerika nifuza ko rinkumbuza umukunzi wanjye cyane yitwa Landry.
nuitwa Ale. Nkatasha n'umukuze wanje Brice ari muri Canada.
Mbose ukabifuriza iki uno munsi?
Bo ndabifuza kugubwa neza. Mubyo barimo.
Urakoze cyane gose, ugira umunsi mwiza.
Ego murakoze nawe.
Ijugiye muri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Akaririmbuka muri ko murumva nako nako mu Burundi twa Sat B. Akazina k'indirimbo ni Feel Love. Ezugiye muri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turase na Innocent ku yindi murongo wa telefone. Innocent, nawe wikaze? Ikaze Innocent. Aho uherereye hama ushaka gutasha nde? Ugashaka gutasha nde uno munsi?
Yego, wa mbere tugere Samuel ari ngaha ku mugwiza. Mbone na Theodore ari ngaha nyine ku mugwiza. Rukambole na Samuel na Theodore na Chama nyine ari ngaha ku mugwiza. N'umuhungu wakate amasuki ari ngaha ku mugwiza nawe nyine.
Bose ukabifuriza iki?
Natereje ari mu Kanyosha.
Bose ukacifuriza iki uno munsi ga Innocent? Urakoze cyane, ugire umunsi mwiza nawe. Ugire umunsi mwiza. Nababwiye ko tuzakwerageza gushamwa imidiho itandukanye y'indirimbo, ariko turaguma mu Rwanda no mu Burundi. Ubu nawe ni Butela Knowless, akaririmbo ni Yuda.
Imihanda yose barakuzi, baziko turi inshuti magara, ariko ukuri ni njye ukuzi, ugira imana yuko batakumenya. Ese ushimishwa n'iki? Ese wunguka iki ku iterambere ryanjye?
Mu minota itarenga itatu turaza kuba dusozereye, ariko mu kurindira ko iyo minota tuyishikane twakire Jean Bosco ku murongo wa telefone. Bosco, ikaze.
Murakoze cyane ku mikazi ku bw'ijya Amerika.
Uherereye
i Kigali mu Rwanda?
I Kigali haravugwa make,
amaheza akabisa akazuba katse, ariko ejo akavura kari kaguye.
Ngira ngo biratandukanye ko hariho uwawe twari twakuye mbere, Laurent uyatubwira ko ahaherereye akavura uno munsi nawe kariko karagwa.
Biratandukanye,
biratandukana. Ego hama ushaka gutasha abandi uno munsi ga Bosco?
Ndashaka gutasha ababyeyi banjye bari mu Burundi. Mama wanjye witwa Liberata Kabaga na bashiki wanjye Manishimwe Stirasi na Nizigiye Imana Tasira na bashiki wanjye witwa Niyo Itungiye Pascal n'umufiase wanjye Akimana na Bera.
Kumuhereje ko ari kumutangurira ko
n'abandimwe wanjye bose harimo Soro n'uwo witwa Mawundo Keriyasi.
Nijugiye muri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kiganiro ni iwanyu mu ntara, misi yose nkano mango. Rero turabareka mukidagadura, tubahaye akanya ko gutasha, tukanabashamo n'uturimbo dutandukanye kugira ngo tubafashe kumeregwa neza aho muherereye. Abari ku ngendo turazi ko muri benshi mutwumviriza amabibise atandukanye, abariko baratwumva muri mu masano yanyu, abariko baratwumva muri mu bindi bikorwa bitandukanye, turaza kubaherekeza n'uturirimbo. Garagaza na karimbo ka Buravan.
Love is a feeling, ongera ubyumve, it's a feeling very deep. Oh yeah. Every day we sing, talk, dance in the name of love. Well, do we do real? Are we real? They can't fit to cover, leave a proof now. Yeah. If it's real, yeah, they can't ever. Garagaza kunkunda, execute what you say, bivane mu magambo bishyire mu bikorwa, niba kunkunda.
abakomeje kudutega amatwi mu masegonda make cyane saa 12 zirabazuzuye aho mukurikira ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha ni ikiganiro twateguriwe na mugenzi wacu Thomas